urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Ikaze mu biganiro byacu tubashikiriza no kuri SBS Radio ni Jean Paul Amedenis Gama nijenje kubana namo muri iki kiganiro. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mudahengeshanya kubana natwe. Rero mu gihe igihugu cya Australia kiriko kirisubiriza mu gice kigira kabiri kiboneka nkaho gifise ubukana budasanzwe muri iki kiza cya coronavirus, ariko intara zitandukanye ziriko ziraca mu bihe bidasanzwe, mbere mwomenya yuko nko mu ntara ya Victoria hoho zifashe nabi nkuko byashikirijwe n'uwuserukira iyo ntara. Ariko rero tugiye hariya mu burengero muri WA canke muri Perth hoho ibintu byasubiye ku murongo, ubuzima bwasubiye ku murongo. Ndi kumwe na Kreshimana Vita Diedone asanzwe aserukira abarundi baba muri iyo ntara. Twari mu ronde kugira ngo abashe kutubwira ingene vyifashe muri iyo ntara, ariko na cane cane we kubera ko asanzwe hariho n'ubuserukizi bw'Uburundi bukorera muri iyo ntara, ngo babugikora ngo babwarugaye bivanye n'iki kiza canke ibikorwa vyo babikibandanya. Ni muri iki kiganiro hamwe nanje Jean Paul Amedenis Gama. Kuko nari ndayibabwiye rero ku murongo ndi kumwe na Bwana Vita Diedone Keshimana. Ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kutwemerera ko muza muri kino kiganiro. Ndabahaye ikaze mu kiganiro Bwana Diedone.
Murakoze Bwana Jean Paul, muraho neza.
Naho ndakomeye. Ubwo tuvugana aho muri Perth, mbega tuvuga yuko ibintu byifashe gute aho tuzi yuko izindi ntara na cyane cyane intara ya Victoria itorohewe na gato muri ibi bihe, mwebwe intara ngaho ya WA canke aho muri Western Australia byifashe gute?
Ngaha muri Western Australia twovuga yuko ibintu biriko biraja mu buryo mugabo ntawo cavuga ngo byaheze. Ego ubuzima bwarasubiye mu kumera uko bwari busanzwe, gusa hari byinshi byahindutse kuko n'ubu leta ibandanya ihimiriza abantu kubandanya biyubara bagenda bisunzunga amategeko yashyizweho na leta, cyane cyane nk'ibi byo kutegerana cyane bagasiga ikibanza kingana n'imetero n'inusu ukiyubara bikwiriye. Ego hama ubuzima twovuga ko ubunye dusa n'abari mu byo bita kuvuga byaragabanutse cyane ku rugero hamwe twogereranya no mu zindi ntara uko turiko turabyumva. Nk'iyo mu ntara ya Victoria hariya mu gisagara cya Melbourne cyangwa Sydney nta maka dufise, amaka ashobora kuba hari n'amaka aboneka mu ngenzi zije zivuye hanze, abona abo urumva buruka indege bajanwa mu nzu zabugenewe mu mahoteli aho bagenda kumara iminsi kugira bamara irya minsi 14 hama baguma babakurikiranira bugufi bakabapima kugira babarekure babona ko atangorane. Mu ncamake ibitwita k'uyu mugera wandurira muri community nta birimwo.
Tugarutse ku kibazo kindi abantu kumburiye abashaka kumenya n'abariko barashaka kumenya ibikorwa by'ubuserukizi bw'u Burundi ngaho muri mu ntara murimwo. Mbese mwebwe mukaba musanzwe munakora kuri ubwo buserukizi, ibikorwa muri iki gihe byarahagaze biracabandanya, uwo bitura biracakunda ko ashobora kubabona?
Ibikorwa by'ubuserukizi ntibyigeze bihagarara na rimwe n'igihe twari muri lockdown. Ibikorwa byarabandanije cyane cyane ko mu biro ni gake tugira abantu twakira. Ibikorwa byacu ni ibikorwa dukorera cyane ku buhinga ngurukana bumenyi. Ubu twituye rero turamwishyura dukoresheje inzira aba yaciyemo, ari kuri telefone, ari ku ma email. iyo bikenewe naho nyene yuko yo shika mu biro turamuharandevu agashika tukamwakira rero ubuhunye ibikorwa birabandanya ukuri kwamye kujya byamye nyene rya munsi twugura uko wa gatatu guhera sa yine zonga ha muri Western Australia gushika sa 10 z'umugoroba nitwigeze duhagarika imiryango yamye yuguruye
none muri ibi bihe umuntu abakeneye aracaca kuri bwa buhinga nyene yo barondera gute canke abakeneye kubitura na cane cane nko batangendo ziriko ziraba nibiki mubafashamwo kumbure mushoboye kutwibutsa
murakoze ku kibazo umuntu umufasha bivanye n'ingorane yagutuye sukuvuga ko ingorane zose zidushikiye dushobora kuzironkera umuti haraho biba ngombwa ko twitabaza badukuriye tukitabaza mu gihugu tukitabaza ibindi biro kumbure birimo userukizi bw'abarundi byo babitwegereye rero bivana n'ikibazo umuntu yadushikanye ko iyo bibaye ngombwa ko tugitorera inyeshu turabikora hama rero abenshi batondera baciye bakoresha barandika nk'ama email bakayadutumira abandi baraduhamagara kuri telefone mobile cyangwa bagakoresha telefone yo mu biro hama tukabishyura
ego tumenyesha bari ko baradukurikira yuko bagiye kubuhinga ngurukana bumenyi bakaronderamwo ubuserukizi bw'Uburundi ngaha muri Australia bashobora kubona aho busanzwe buherereye mu gihe boba bafise icyo bashaka kubitura ubu rero mwarigeze mutubwira yuko mu kiganiro twakoranye ubushize mwavuga yuko hari imisi mwagenda ku biro mu kugurura mukarindira ababasanga n'ikindi gihe mwarindirira aho muri mu mago yanyu ubu hari n'umusi n'umwe muba mutonda ku biro canke ubu ibikorwa byose mubikorera ku buhinga ngurukana bumenyi si ngombwa yuko murinda muja ku biro
ibiro ntibyigeze byugara hariho umunsi washizwe ko ibiro byama byuguruye tuba tuhari n'ubu tuvugana ndi mu biro mugabo turashobora no kuza no mu yindi minsi bivanye n'ikibazo cy'umuntu ibi twita kuza by appointment no kuvuga umuntu arashobora kuturondera tukamuha umunsi tukaza kubera iyo ego twebwe umuntu no kuvuga umunsi twugurura ni ku munsi wa gatatu guhera saa 4 nkuko nabivuze kugera saa 10 ku masaha yo ngaha mu gisagara CPF ariko iyindi minsi turabikora ariko tubikora ku marandevu by appointment umuntu arashobora kudusaba tukamubookinga hama akaza ku munsi wari wo wose tukahahurira bivanye na availability cyangwa ko twe tuboneka cyangwa uko nawe yoboneka turaba umunsi cyangwa amasaha atworohereza twese
reka ndabashimire kiretse namba hari ikindi kintu mushobora kuba mwushikiriza n'ahandi nagoma ndabashimire ku kanya mwaduhaye bwana Dodos
ego hama iyindi nkuru dufise twagomba tubarire abatwumva cyane cyane bari mu ntara zitandukanye ngaha muri Australia ni nkuru ijanye n'ibintu ko byita hari iwacu ibyo bita état civil byerekeranye n'inyubako canke mariage sanswe muzi ko igihugu cacu cyangwa constitution y'igihugu cacu ntiyemera mariage zibereye ahandi hatari mu gihugu cyanke mu buserukize rero kubera dufise benshi bagiye batwitura bakatwereka kandi bikaboneka neza ko byogora abantu mu gihe bifuza gukora ico gikogwa twarabishikirije mu babijejwe hariya baratwemerera ku ibyo bintu atangorane twobigira ngaha tugafasha abantu muri Australia bifuza kugira état civil bifuza kugira mariage bisigaye rero ababikeneye botondera kugira ngo tuzobabarire uko bizogenda iyo nayo ni nkuru nshasha kumbure bamwe batazi ariko dushimye nayo kwibabarira kuko ni byiza ko ibiro biza birafasha abantu kuko hariho benshi babisabye rero ni nyishu nziza kandi ababisabye bari bavuye mu ntara zitandukanye irya no hino ngaha muri kino gihugu cya Australia. Niyo nkuru nagomba nongere ko murakoze.
Uyu rero akaba ari umwe mu basanzwe bakora ngaho ku buserukizi bw'u Burundi mu ntara y'uburengero ya Australia, Western Australia, akaba ari nawe asanzwe aserukira aba Rundi baba muri iyo ntara. Ndamukengurukiye cyane rero iyi ari SBS mu Kirundi ku mazina ni Jean Paul Amede. Nizigama uwo twariko turavugana akaba yari Vita Diedone Keshimana batazira Dodos. Naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki. Bye bye.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nk'aya, umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, canke hariho hose uronkera amakuru yacu.